Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Niyo mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka ka wesangwa ikazo makuru ya cyukuru uwa mbere ni genekerezo ya gatandatu ntwarante umwaka no 2023 amakuru twategura gizo ningingo nkuru nkuru zikurikira. Ikiziga cy'umuntu avuka muri komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga cyaratowe kuri uno w'Imana mu ruzi ntahangwa amakuru dukura aho avuga ko yoba yishwe anizwe. Urongo y'umutumba murama w'intara ya Muyinga aradoma ko urutoke kuba yarahohote umukenyezi gushikaho inda afise ivamo muraza kubyumva murano makuru. Urasabwa gufasha kugira Clement Nkurunziza arekugwe ubwo no buserukizi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Tuza kubisanga mu iketi ishyirahamwe bene Burundi ryashize ahabona kuri uwa mbere mu kanya tubwira inkuru imwe kwayo.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe amakuru twateguriye tuyahere mu gisata cy'umutekano aho hari kiziga cyari gitowe kuri w'Imana uheze mu ruzi ntahangwa hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Umuhise akaba yaramenyekanye imyidondoro avuka muri komine Gasogwe y'intara ya Muyinga bikavugwa ko yoba yishwe anizwe n'inkuru twategura na Bofise Niyonge.
Uwo munsi yatowe ikiziga ku mutaga kuri w'Imana uheze mu ruzi ntahangwa muri karitsiye ya Buyenza aho benshi bita mu Ruvumera. Ababonye ico kiziga bakaba cari hagati mu ruzi hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi aho uruzi ntahangwa rwigabuyemo kabiri hagati hagasigara akantu kameze nk'agasozi. Amaguru yari hagati mu mazi umutumba nawo wegamiye ako gasozi. Abanyagihugu bamaze gutabaza ko babonye ikiziga cy'umuntu mu ruzi ntahangwa abaje intwaro n'abapolisi ntibatevye kuhashika. Umuhisi akaba yaciye amenyekana ko yari yitwa Nshemezimana Batazira Ryan akaba yavuka muri komine Gasogwe y'intara ya Muyinga yaheruka kurekugwa ava mu bohero rikuru rya Mpimba. Abamuherutse aho muri karitsiye Buyenzi yari yamyivuna akanyota mu Ruvumera aho bavuga ko yari yamye ari kumwe n'umukenyezi bavyaranye umwana ariko batari bakibana. Bakavuga kandi ko aho yari kuyivunira akanyota yaboneka nk'umuntu ubukene abaza. Bamwe mu banyagihugu baho mu Buyenzi bakavuga ko yaba yishwe anizwe n'abasuma bashaka kumwiba ayo mafaranga. Abana bakavuga ko uwo mukenyezi bari bamye basangira nawe atera kuko ngo yoba nawe yaramufitisha ari kuko yaheruka kugurira uwundi mwana yavyaye itongo. Ivyatumye uwo mukenyezi agira ishari. Uwo mukenyezi bavyaranye umwana akaba yafitaniye ubucuti budasanzwe n'imbonerakure zaho mu Ruvumera aho bavuga ko yobanizwe n'izo mbonerakure zitumwe n'uwo mukenyezi. Abaje intwaro n'igipolisi mu Buyenzi bakaba baciye batwara ikiziga cy'umuhisi Nshemezimana Batazira Ryan mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Regent Charles mu kurindira kw'abiwabo baza kumushingura n'iteka. Aya makuru akaba yemezwa na bamwe mu batowe muri karitsiye ya Ruvumera ariko batashatse ko imyidondoro yabo imenyekana.
Bofise Niyongere arakenuye tuje mu yavugwa mu gateka kazi na muntu anemeje kubabwira ko ari umukenyezi wo kumutumba muri Amazone Rugari muri komine n'intara ya Muyinga yahohotewe cyane ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'uburongo w'umutumba muri amafatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure. Makuru Radio Inzamba ikura kuri uwo mutumba amenyesha ko Divina Ishakiye yakubiswe ari kumwe n'umugabo wiwe bagizwa n'uwo arongo uyu mutumba murama ko bagiye kuvuza umwana wabo ku muntu akoresha imiti kama maze uwo mwana akanduruka yitaba Imana. Divina Ishakiye n'umunega wiwe bakaba bahavuye bafatwa bajanwa mu ibohero rikuru rya Muyinga naho umukenyezi Divina Ishakiye yahaswe gusiga ubuzima inyuma yuko imbanyi yari afise ikorotse kubera amahiri yari yakubiswe imbere yuko ashikanwa aho mu ibohero ivyemezwa umuryango uwiwe Donido na Josephine Johnson Nzimana
Divina Ishakiye yahohotewe aba ku mutumba muri Amazone rugari komune n'intara ya Muyinga yakubaguwe ku munsi wa gatanu ari kumwe n'umugabo wiwe n'urongoye uwo mutumba afatikanije na bamwe mu gwaruka gw'imbonera kure bahitije guhohoterwa bavuye batabwa muri iyo mibatsa binjizwa ibohero rikuru rya Muyinga bose ari biruruma Divina Ishakiye akaba yari yibungenza ariko iyo mbanyi yiwe ikaba yavuye ikoroka mu ijoro ryo kuwa gatanu rice wa gatandatu mu masaha yasanzwe kubera amahiri yari yakubiswe mu gatondo ko ku gatandatu akaba yaciye anyerukanwa kwa muganga ku bitaro bikuru by'Umuyinga aho ariko aravurirwa intandaro y'iryo kubagugwa akaba ari umwana yari akitswe n'amagara uwo muryango wavujije ku muntu akoresha imiti kama aho imurama nyene akanduruka mu nyuma yitaba Imana ariko amaze gushikanwa ku ivuriro umuryango wabo bakubaguwe bagasaba abajejwe intwaro abajejwe umutekano kugira amatohoza ku bijyanye n'iryo kubagugwa kugira abagirizwa ko kabi bakubitswe intahe mu gahanga kuri ayo makenga y'abajyango ngo baba kubaguwe uruganda rwa radio inzamba titurashobora kuronka ku telefone urongeye igipolisi mu ntara ya Muyinga ngo agire ica bivuze ko
arakoze Josephine Johnson Nzimana nawe nyene amakuru twabateguriye arabandanya ku ino nkuru ivunaguye hari umutama w'imyaka 70 n'umutamakazi wiwe w'imyaka 36 bo ku musozi Sakinyinya na komine Muhanga baraye batemagujwe umupanga barakomereka cyane Nijoro ryakeye buca ari ku wa mbere bikavugwa ko batemwe n'umuhungu wabo Claude Nshimirimana w'imyaka 32 inkuru zivaho muri komine ya Muhanga zivuga ko uwo mugabo yakoze iryo bara nk'igihe cy'isaha zine z'ijoro afatikanije na mugenzi we azwi ku izina rya Norbert Nkunzenimana bamaze gutemagura abo bantu baciye ngo bahunga ariko uwo Norbert Nkunzenimana yahavuye afatirwa mu bucagucagu bwo kuri uwa mbere ku musozi Gitwenzi zone Mivo na komine Ngozi uwo nawe muri kino gihe akaba afungiwe mu gasho k'Inyamiramabi ko muri komine Muhanga aho ariko avuga ko amatohoza ariko mugenzi we Claude Nshimirimana gushika ku muhinga muri kuri uyu uwa mbere akaba atari bwafatwe muri kino gihe abo basaza abo batama bariko bavurirwa mu bitaro byo muri komine Gahombo n'intara ya Kayanza nyine ababanyi bakavuga ko ubwo bukozi bw'ikibi bwo bafitaniye isano n'amatati y'amatongo hadwe nzamba gateka kawa turabandanya n'amakuru tubateguriye nk'uko nari nababwiye mu ntango zano makuru ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi burasabwa bushimitse gufasha kugira umurundi Clement Nkurunziza yafatiwe muri Amerika akaja gufungirwa mu Burundi mu 2018 arekugwe ivyo biri mu ikete ishirahamwe bene Burundi yandikiye kuri uyu munsi wa mbere umupasoni Melanie Harris Higgins arongoye ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi atanazi karahenga arongoye Fondation bene Burundi asigura ko iryo kete bari mwandikiye kugira berekane ko Clement Nkurunziza afunzwe ku karenganyo kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ikosa mu guhagarika no mu gutanga umuntu atacu azira mukurikirane atanazi karayenga
ubuserukizi za leta zunze ubumwe mu Burundi kwakize uruhara ruhambaye kugira ngo Clement Nkurunziza afatwe agarukane mu Burundi kumbure umupfasoni yashobora gufasha Clement Nkurunziza akarekurwa nico gituma nanditse rya kete mu by'ukuri nsaba yuko uwo mupfasoni Madame Higgins aserukira leta zunze ubumwe mu Burundi abifata mu minwe akatwereka yuko leta zunze ubumwe zarakoze ikosa ubu kandi yashobora kudufasha bagasa nuko baba basanasanye amakosa bakoze kugira bamufatishe kugaruka muri dosiye yiwe nta kintu cicaha na kimwe bamwagiriza ntigeza burana by'ukuri ubiravye nakarenganyo hanyuma ugasanga nta saganiza gifise si ubutungane bw'Uburundi gusa ni ubutungane ni leta ni sever bose umwega baraciye barahana bose bagomba kumuheza mu mugozi muri dosiye yiwe atacaha na kimwe bamwagiriza nico gituma ariwe arabanzi tuzokwama tubavugira tuzokwama tubarogera tuzokwama dusaba abagira neza badufashe guhanura leta yukwitsa gashi irekura abo bantu bose bafundiye mu mabohero kandi ataco bagirizwa abantu bishwe mu ijoro ry'itariki 11/2 kuri campus ya Mutanga abanyeshuri bitwa ngo ni abanyeshuri b'abahutu bishwe siho yarari ntiyari agitwara ishyirahamwe ry'abanyeshuri yaraheje kurwara yari amaze iminsi ibiri muri Prince Louis rwa Gasore mu bitaro hanyuma ayo mabi yose yabaye atabihari ariko ibyo byose baraze kubyumviriza nicyo gituma umuntu agira ati birikubita agashe barabe muri dosiye Severe ifashe SNDH ifashe abantu bose bafise umutima w'ikigongo bafashe ariko
Inzamba
tutandukire amakuru avugwa muri politike kuri radio Inzamba gateka kawe muri ko murakurikira umugambo uri ku butegetsi naho wakora byiza bingana gute nta numwe yo wishima mu gihe urangwa ni kumira ije bishikirizwa na agatongo wasara ngo uyu mugambo SNL yavuze kuri wa mbere mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu gihe kigenekezo ya 12 za kuno kwezi kwa gatatu wa mugambo uzohimbaza imyaka 4 umaze wemerewe gukorera ku mugaragaro Uwa gatorwa savuga ko umugambwe uri ku butegetsi ufata bamwe nk'abatsi b'indaro mu Burundi tumwumvirize.
Muradi yuko abarundi twabayeho mu njyane ushika naho abantu tujamo tukaca no mu ntambara. Bitumwe n'ikumirana, bitumwe n'akarenganyo, bitumwe n'agatotezo. Ibyo rero iyo bihari nawe ho kuri byiza bimeze gute. Ibyo byiza wakoze byo bose bica bizimambana. Uyu munsi turi mu gihugu wogira ngo bamwe n'abanyagihugu by'ukuri abandi kumbure n'abatsi b'indaro cyane n'ingenzi n'abanyamahanga wozigura gute yuko abarundi tuje mu matora abarundi bakavuga ibyo bagona naho ababijejwe gutangaza ibyo bashatse mugabo n'ibyo byatangajwe mu gutunganya iby'igihugu n'ibyisungu rero muvuze ngo by'umuntu yoshima hamaze kuba gukumirana ibyo gushima kicabizimanga woshimi bibi hari gukumira niyo tumaze iyo bari ko baravuga ngo ngo Burundi bo gatwese twese turi hamwe bande na bande kuso anda bo bamwe usanga ari umugambi
agatongwa tarongwe umugambi SNL asaba abatware kwikebuka abarundi bakicarana atakuraba ibicanke biriya bakiyumvira hamwe kazo za kigihugu n'ubunyene umviriza urongwe umugambi SNL agatongwa
Uravye uburundi cyo twahitiyemo kubera ikumirana n'akarenganyo n'ibindi bijana navyo uyu munsi abatware bari bakwiye kwikirika uyu munsi ari igihugu kigeze hari hakirewe yuko abarundi twicarana atakuraba imigambwe atakuraba ibiki tukiyumvira kuri kubu tugatomora twese turi hamwe kazoza igihugu cyacu ugabo nuko iyo umuntu ageze tabantu bicane bavugane arabaca bumva kwa magabura nyama kandi igihugu nigishobora kuba icy'amagabura nyama igihugu ni igihugu ari igihugu rero ni byiza yuko abatware baba abasuku baba batwara bose atamwana n'ikinono atawanja wangu iyo rero mu gihe bitarashika kandi twirengageje yuko ari nibyo twari twapfunditse mu minsi yahera Gabonye ukatosha ukirengagiza sinzi abari ko bararuka ndituzi igere bazuhaba babaho mu myaka imbere
Radio Inzamba agateka kawe imbere yuko twashikiza makuru y'inkino tubwire inkuru ivunaguye ivugwa mu gisirikare abasirikare b'u Burundi ijana buriye indege baje mu gisagara ca Goma mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu gihugu ca Congo iharanira ntwaro rusangi abo basirikare bagiye mu rwego w'inteko z'igihugu vya Afrika y'ubuseruko zigiye gufasha kugarukana amahoro muri ako gace abasirikare bakaba bagiye basanga bagenzi babo bagera kuri 50 bagiye baherekeje ibikoresho izo nteko zizokoresha mu butumwa bagiyemo isirikare cy'u Burundi kibicishije ku rubuga rwa Twitter kiremeza ayo makuru kavuga ko ari nabo ba mbere bagiye mu ntara ya Kivu yo mu buraruko aho muri Repubulika iharanira demokrasi ya Congo narimeje kubabwira kandi nkuko mumenyere ku minsi ya mbere tubabwira amakuru y'inkino yaranze indwi aho ihiganwa mu mupira w'amaguru ryabandanije ku ndwi igira ya 22 muri basketball mugwi waremesha mu bagabo na Young Sisters niyo yaraye itahukanye ibikombe vy'inkino mu nkino zugurura ihiganwa ry'uyu mwaka muri volleyball naho imigwi ya Amical mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yatahukanye ibikombe vy'inkino zitangurira ihiganwa ni nkuru twateguriwe na Alexandre Nyungeko.
Kumusi w'Imana kuri Stade Umuco, Atletico New Oil yanganije na Tigre Noir busa kubundi buma muri uku kibuga cyayo urunani yanganije na Flambeau du Centre kimwe kukindi Kayanza United ku kibuga cyayo Gatwaro yatsinze Buja City 2-1 nayo kuri Stade Ingoma y'Igitega Musongati yatsinze Top Junior 2-1. Ku munsi wa gatandatu ku kibuga urunani cy'Ubuganda Rukinzo yatsinze Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa kuri Stade Umuco y'Imuyinga. Olympic Star yanganije na Interstar kimwe ku kindi Imakamba kuri Stade Nkurunziza Peace Park Stadium Aigle Noir yatsinze Magara Young Boys 2-1. Kuri Stade Gatwaro yo mu Kayanza Messager Ngozi yatsinze Vitalo 2-0. Ushika ubu aho yiganwa rigeze buma muri niza ku isonga n'amanota 48 Flambeau du Centre igira 2 n'amanota 47 Vitalo iza mu kibanza cya gatatu n'amanota 43 ni mu gihe Atletico New Oil n'ubu ikiri mu kibanza cya nyuma n'amanota 18 gusa. Muri basketball umurwi wa Remesha niwo waraye utahukanye igikombe c'inkino zitegura ihiganwa ku rwego rw'igihugu Nan Mukali inyuma yo gutsindura Nani ku manota 67-55. Remesha ikaba yaraye yerekanye ko ihiganwa ry'uno mwaka w'ibihumbi 2023 ritazoba ryoroshe. Mu bigeme umurwi wa Young Sisters niwo waraye utahukanye igikombe mu gutsinda Rega Zede n'amanota 73-67. Uretse igikombe Remesha na Young Sisters baciye baronka ibahasha umumwe y'imiliyoni 5 z'amarundi. Muri volleyball naho umurwi wa Mikale niwo waraye utahukanye igikombe c'inkino zitangurira ihiganwa rya volleyball ku rwego rw'igihugu. Amikale yatsinze Rukinzo y'igipolisi amaseti 3-1. Mu bigeme naho igikombe catashe muri Muzinga yatsinze umurwi wa PTT Panthers Team iseti 3-1. Iyo mirwi ya Mikale na Muzinga ikaba umwe wose waciye uhabwa ibahasha irimo ibihumbi 500 y'amarundi.
Arakenu ya Alexandre Niyunge kukure makuru inkino ya dutoro kanirije ino nga hatu chedu soze la makuru toko turashikiriza kuru musi wa mbele shimile mwagwe mwese marimudu teze abiri shimile bagenza anje wafashije kuye gira nyakugira ho muyumva kuri mikro marikumu na Eddie Claude na azwe ndabifurize kuruwa negwa muvyanyu no muvanyu na huta.